E svitiamo Eric. Radio Svitiya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ho ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ayowe akaburungu radio yacu voa.com umwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imigwi itandukanye y'Abarundi ibandanya gutanga intererano ku kuntu amahoro n'umutekano byosasagara mu gihugu kugira ngo Burundi bufate inzira y'amajambere muri iki gihe ibwirizwa nshingiro ryahinyanywe ryatewe kwigikumu hamwe n'inyuma y'uko Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko atazasubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Abarundi batari bake baribaza ikintu cyo tuma amahoro nituze bigaruka mu gihugu. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye Abarundi kazi babiri bagize uruhara mu biganiro vyahuje Abarundi mu mwaka w'ibihumbi 2016 kugira ngo nabo nyene batange intererano yabo y'ukuntu Abarundi bosubiza hamwe. Turi kumwe na Professor Marie Louise Baricako ayoboye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, Mouvement des Femmes Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi. Mwiriwe neza Marie Louise Baricako. Twatumiye kandi Pascal Ziminani ariko asozera amashuri ya doktora muri Université ya Ottawa, ariko umurongo wiwe wa telefone nturiko urarengana, turaza kubandanya tumuhamagara kugira nawe agire icyo aterera nk'umutumire muri iki kiganiro. Tutarambiranye, reka dutangurire kuri Marie Louise Baricako. Ikintu mubona cyokogwa muri iki gihe cyo tuma abanyepolitike bose bakorera hamwe ku nyungu z'u Burundi n'Abarundi ni ikihe?
Ikintu cya mbere gihambaye gikenewe ni uko hari ibiganiro. Simvuze ibiganiro nka bijya by'Arusha, simvuze ibiganiro nk'ibyahehe, mvuze ibiganiro by'Abarundi bicarana bakaraba ingorane u Burundi bumaze n'iminsi, bakaraba ibyo byose byatumye tuguma hahandi twamatu tuje imbere dusubira inyuma, bakaraba yuko bo kumvikana kuri sisitemu zitwara idutuma tudasubira muri izo njyane kandi tukacicira inzira y'ukuja mu iterambere igihugu gasubira guhagarara. Ibyo biganiro birakenewe kandi bitabaye ntituzoshobora kugaho tuje.
Ni ikihe ubona, ni iyihe ntambamyi ikomeye iri hagati y'izo mpande zibiri ituma bataja hamwe ngo baganire?
Inamba ihari ni uburyo abadutwara babyifatamo. Barafite inzira batoye yo gutwara igihugu ku buryo budashiramo abanyagihugu, ku buryo bukumira, ku buryo buhonyanga amategeko, hakaba abandi banyagihugu nabo bagira ati ibintu ntibishoboka, ntibishobora kubandanya gutya, bagaheza ntibahunze. Badahuje rero baravuga ngo niyo mivugo itanu wifashe ikirindi. Wari afashe imbugita, icyo kirindi cy'imbugita agira ati jewe rero ndabishaka gutya kandi ndabikora gutya, akagomba gukoresha agahotoro, akagomba gukoresha inguvu, hama ntibeheze ngo bikunde. Aho rero ni hamwe tugira tuti tugaruka ku masezerano y'Arusha, kuko niyo yari yafashije Burundi Abarundi gusubiza hamwe no kugerageza gusubira ku ngubu umwe kumwe twahora kera. Ubu rero ayo masezerano ateza kugaruka, tubejeje kuba ibwirizwa shingiro rishasha. naho umukuru w'igihugu yavuze ngo ntazosura kwitoza kandi twizere by'ukuri ko azobyuma ko kandi ni byiza cyane byo turabishima naho yavuze ko atazokwitoza byoba ari inyishu y'igice cyo ari igice cy'inyishu ku kibazo dufise kuko ibyo bwirizwa shingiro byaraye rito si bwirizwa shingiro izotuzanira amahoro si bwirizwa shingiro izodusubiza abarundi hamwe kigiza shingiro bizo dutuma tuva muri aka kaga ngo duhaguruke tuje imbere ni ukuvuga ko tuzosubira gusubira inyuma tugasubira hahandi bimwe twari twarumvikanye i Arusha hanyuma tukagira tuti ubu rero ngo nibishyirwe mu ngiro kandi dushireho ibituma uzobirenga ko ashobora guhanwa igihugu kije mu nzira gitwagwe muri sisitemu ishobora kubona iki ibi nibyo byiza ibi nibyo bibi ibi nibyo bitegerejwe n'ibyo bizotwara abanyagihugu iyo bashaka kuja mugabo n'ukuri gitwagwe mu buryo buboniye tuja kandi bushobora kuhatujana gushyiramo ibikenewe byose kugira ngo tuhashike aryamye tubona ko ariho turinda kuja igihugu cy'u Burundi gisubire gihagarare
muravuze ko iryo bwirizwa shingiro rishyashya mutabona ko rizo tuma ibintu bitera bijya imbere mwo bisegura n'izihe mpamvu mufatira ko
icyo fatira ko icyo bwirizwa shingiro ijyambi cya mbere rihonyanga amasezerano y'Arusha hanyuma uko rero yahonyanga nicyo kintu twari ko turubakigera ko nicyo kintu twari ko turagira tuti kiriko kiradukura muri za mbyane twamyemo imyaka myinshi ubu n'ukuri Burundi wabona ko butanguye kugenda ariko icyababaje ni uko ayo masezerano yarahonyanzwe barayahakanye ntibayashyize mu ngiro iryo tege bwirizwa shingiro rero rije kubiheraheza kuyakura mu ngiro iryo bwirizwa shingiro ryatowe mu mwanya utari wo ryemejwe mu mwanya utari wo mu mwanya igihugu kiri mu kajagari abanyagihugu bamwe atariho bari ata mwanya mwiza wo kugira ngo abantu bumvikane barabe hirya no hino barabe ibyiza barabe icyofasha u Burundi akigwa mu nzira yo kugira ngo ihotore icisa yishaka ubu rero iryo bwirizwa shingiro nta kintu na kimwe cyo kubaka u Burundi kirimo hari ibintu byo guha abantu bashaka kwiha kugumizaho sisiteme itadufasha kugira ngo igihugu kigume gifite mu minwe ni mugwe umwe niko nabyita kuko naho Pierre Nkurunziza yabwiye ati sinitoje akagumizaho ya ntwaro nyine ni hahandi tuguma hahandi ni ukuvuga ko iryo bwirizwa shingiro nta kintu na kimwe mbona cyajemo gishasha kiko kiragira kiti reka duteze imbere u Burundi reka twugurure u Burundi kiri igihugu abarundi bisanga bavumva ko batekaniwe kandi babona bashobora kubukorera bakabuteza imbere nta cyajemo
akoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratumva Innocent uratumva
ego
watubwira irindi zina naho hamagaye uri ego mufise ikibazo canke intererano
ego hamwe n'ikibazo kandi intererano
ego
ego kandi twebwe hano mu Burundi turakeneye nk'umutekano mwiza kandi urabona ko twari tuwusanzemo natekereje nk'umurere rero ko mu mukambwe cyo gihe twe tugafite yuko abahuje bose ko beza ari mu Burundi bakaza bakitekera amatora kandi bagatora n'umukandida ino mu Burundi nagomba rero ngo babwire yuko ko beza hamwe twifatanya hamwe nabo nabo nyine bagashyira hamwe abo bifuye kwambere yabo amatora akagenda neza nka twebwe niyo twabyitekaye neza nkasaba yuko bose nyine tugategurira hamwe aya matora wazi nayo nyine ni mukambwe sinzite fakite yuko ejo tuwitegura yuko kujeshira umukandida imbere yabo kandi kintu kibazo nyinshi nari nkeneye gukerera
murakoze Marie Louise muhavuga ko iki
ni byiza ibyo ariko aravuga jewe ndabyumva gutyo nanje igihe cyose bitazoba birashoboka ko amahoro agaruka mu Burundi ngo Abarundi bashobore gutaha iwabo bagiye hanze bashobore gutaha iwabo kandi bazi neza ko atabwoba bafise ntibizoshoboka kandi nta matora azoshoboka amategeko amatora ahumuriza bose kandi bose biyumvamwo kandi bose bajamwo uko babyiyumvamwo ntazoshobora kuba mu gihe cyose tuzaba tukiri mu bihe nk'ibi turimo muri uwo mwanya muri uwo mwanya I Burundi hari abariyo hari abandi batariyo si uko batabishaka ni uko byabaye gushikaho barinda gukinjura bakajya hanze aho rero birasaba yuko amahoro agaruka mu Burundi umutekano ugaruka ukagaruka ari uwa bose hanyuma bya biganiro navuga bikaba kugira ngo twumvikane kuri kuzogendera kuko nk'uyu munsi kigira ngo nziza yaravuga ati jewe sinzasubira kwitoza turabishima cyane mugabo mu gihe naho twokwitoza twoguma tugendera muri iyo sisiteme nyene bizoba ari bya bindi nyene yabaho cyangwa uwundi nta kizuba cyahindutse tuzoguma muri ka kaga nyene twarimo hari aho tuvuga ko by'ukuri igihugu akanoga k'igihugu kagigwa n'abakirongoye abarongoye igihugu bafite intumbero nziza yo gutwara igihugu mu nzira iraba kure ibateza imbere igashyira igihugu imbere n'abanyagihugu imbere ntishyira imbere amaronko cyangwa imeza y'akabu gatoyi iminsi yose kazaza k'igihugu kari imbere kandi karaboneka kandi karateza imbere mugabo iyo naho bihindukiye bikaba ibintu bihonyanga amategeko bidahana inkozi z'ikibi birondera amaronko y'abakeyi iminsi yose hama akajagari nk'uko icyo rero kidahinduwe ngo dusubiremo tuvugane neza ibyo bishinda gutwarwa tuzoguma hahandi nyine nta kizoshoboka naho twogira amatora tuzasubira tugira amatora ubwa mbere bwoga amatora nyine aduhungabanye murazi nyine byaba bigenda mu Burundi amatora aduhungabanye hanyuma ndike yavamwo kiduhungabanye gusumba numva rero ibyo uyu savuze nanje ndabishyigikiye
murakoze twabandanije duhamagara wundi mutumire wacu madame Pascal Ziminani turashobaye kumuronka ku telefone turakuramukije madame Pascal
namahoro
yego twariko tuvuga kuvyerekeye ibiganiro namahoro n'umutekano mu Burundi ngene byo shikwako nashaka ndababaza ikibazo nabajije mutumire wacu wa mbere Marie Louise Baricako nikihe mubona cokogwa muri kigiye co tuma abanye politike bose bakorera hamwe ku nyungu zo Burundi n'abarundi muri kigiye
je nibaza yuko mu minsi tari mike bagombye kongera guhura ibiganiro byaje hagaze bya rusha bigasubira hama abarundi bakongera bakicara hamwe mugabo ubuhoho bicaye hamwe bakicara hamwe bafise intumbero yo kubaka nibicaye hamwe bafise intumbero yo kuzana kira muntu afite position yo kuvuga yuko je watari ibi bivuzwe nta kizoba je watari ibi bampaye nta kizoba bahure kugira ngo abari hanze y'igihugu bashobore kumvikana abari mu gihugu barabire hamwe kuva bashobora gutaha kugira ngo bakorere politiki ndani mu gihugu
mwaragize uruhara mu biganiro byahuje abarundi kuva mu mwaka w'2016 mufatiye kuri izo biganiro ibyavuyemo kugena bitagenze neza nikihe mubona muri izo biganiro by'ubu muri ko musaba byo huza izo mpande zishamiranye za politiki nikihe cokogwa kugira ngo haba karusho kuri ibyo mwagize mu ruhara muri kahise
nze nibaza yuko ndaze ibyo bamwe bavuga n'ibyo abandi bavuga hariho amakenga kuri bamwe bavuga bati twebwe ibintu by'ibiringo bidahera mu gihugu ntabyo dushaka mugabo gihayeze umwanya iminsi myinshi umukuru w'igihugu yavuze yuko ikiringo cyo cyane mariki arimo kizohera mu 2022 nibaza rero yuko ayo makenga yavuye mu nzira yo kumva yuko Nkurunziza atazongera kwitoza inyuma y'2022 icyo kintu kivuye mu nzira rero nibaza ko abari bafite ayo makenga bamaze kuronka inyishu ubu rero nabo bashobora kwicara akavuga bati ubu kuwo twabonaga nkaho mengo niwe ntambamye atazusubira kwitoza reka rero twicarane tuvuge tuti après 2020 hazaba hari iki mugabo après 2020 igomba gutegurwa ubu
ariko hari abavuga muri abo batavuga rumwe na leta nk'abanye politike ko batemera ivyatangajwe na Perezida Nkurunziza ko atazosubira kwitoza mu mwaka w'2022 bakavuga ko bazovyemera babibonye ko yoba yaravuze no mu mwaka w'2015 kwa tari gusubira kwitoza mu kingo cha gatatu aho mu bishurango iki
sindi mu mutima wa president Nkurunziza kugira ngo menye ibyo avuze n'ibyo agasubira n'ibyo yisubirako ibyo avuze hama ntabikore mugabo je nibaza yuko muri 2015 namba narumvishije neza yarahiye avuga yuko icyo kiringo cyo cyanyuma kandi je ndi mubamushigikiye ndi mubamushigikira muri 2015 muri 2016 muri 2017 kubera nabona yuko yari mu mategeko yiwe yo kwitoza hama no muri 2015 akaba yarabivuze clairement yuko atazosubira kwitoza ubu muri 2018 arasubiye arabivuga je rero sinibaza yuko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu kabiri public mu madiskuru abantu bose bumva hama hashika 2020 akisubira ko je sindabibona simboli cyatuma yisubira ko
abo batavuga numwe na leta baravuga ko kuba ya tumye ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa te mukono kuri ibwirizwa nshingiro rishasha batumva ingene yo bigira mu nyuma gaca abisira muhavuga kwi
guhinyanyura constitution y'u Burundi jewe since abarundi tubona ikintu tubona ibintu mu buryo butandukanye kandi birasanzwe kuko abana baturabana abantu twese jewe guhinyanyura constitution y'u Burundi mbona nkaho umengo objective yari ukugira ngo ama contradiction yari muri constitution ya kera avemo situ mu bintu bijanye n'ikiringo kuko urabye nk'ibyateye ingorane muri 2015 bamwe baravuga bati oya constitution ivuga ibiringo bibiri nturenga abandi bakavuga bati constitution ivuga ibiri deux mandats au suffrage universel direct nanze nkaba nari muri abo basomye constitution mvuga nti ni deux mandats au suffrage universel direct donc abanyagihugu muri 2005 ntibatoye baratoye 2010 barongera baratora 2015 ni manda ziwe zibiri azifisi uburenganzira hakaba n'abandi bavugaga bati hoya nibiri ngo bibiri ntibirenga 2005 2010 2015 ararengeje urumva rero je nibaza yuko guhindura constitution yakuyeho byakuyeho icyo izo contradiction cyangwa izo confusion zahora ziduteranya nk'abarundi bamwe bagasoma ibi abandi bagasoma ibi hamugasanga biradutandukanyije kubera tutariko turabitahura cyo kimwe
kuba twumviriza mwibwirizwa nshingiro rishasha ritegekanya ibiringo bingahe by'umukuru w'igihugu abato babizi
pardon
ni abato babizi ibwirizwa nshingiro rishasha ritegekanya ibiringo bingahe by'umukuru w'igihugu
ngira nimwe bwo mu bitubarira
nta byo ndasoma neza sindabizi icyo gitumana ndi ababajije nayiba nibajije ko mwoba mubizi
oya ntabyunze
murakoze tuze ku ba twumviriza baduteye akamo dufite Jovan ku murongo wa telefone Jovan uratwumva allo allo Jovan Jovan uratwumva Jovan twese ku kumbikana ku murongo wa telefone dufite parfait uratwumva ewe tubwira huri nirindi zina
ndemeneje ko kandi bujumbura
ufise ikibazo cyangwa intererano
ehe ufise ikibazo
yego
sina no mpaje ya position
allo
ko aguma baha hari ya kusikije ko inge ta president bagiza ku
murakoze madame Marie Louise Ngomwishura
n'ubikibazo
aravuze ngo abantu baguma baharira ku kiringo cha president ngo bakirondera kwiki
hariho umwanya babiharira ko uye ababiharira ko sindabizi kuko jewe mushate kumenyesha ndavyumvira ko ya yarabivuze ko atazosubira kwitoza kandi agani bonye ko yabivuze azobikira mugabo ico ndiko ndavuga jewe ico kintu kimwe bigituhaye inishu n'ibigoye Burundi ubu kuko Burundi aho byahereye mu mwaka wa 2015 hari ibyariteye hari hari byavuyemo ibyo byose ubu dutaza kubisubiza mu buryo imbere yuko tuvuga tuti uburyo turatanguye inzira y'ugutegura amatora no gusubiza ibintu byose kujya kugira ngo igihugu gisubire kujya mu iterambere mugabo naye hari cyo arundaho kinyirigo no kugira ngo tumenye ngo Burundi butwagwa baravuga nitegeko ngo barundi bavuge ibyerekeye kinyirigo cyo mukuru w'igihugu kuko ico ni kintu cyabo cyatwe cyumwe ico bakirondera ko kugira ngo bamenye ngo bigenda kugira ngo bamenye ingene bakurakuranwa kugira ngo bamenye ingene abantu babisikanya muri ico kibanza ico kibanza ni cyo Burundi wese abikwiye kandi abyerekanye hanyuma gatoka.
Aho muravuga iki madame Pascazi kuri ico kibazo ca parfait?
Oya je nibaza yuko kugira ngo abarundi babe preoccupe n'ikiringo basedroit yabo kuko abarundi twese tugomba kumenya tuti umuntu aturongoye azoheza ryari wundi azoza ryari hama uzoza nawe azomara imyaka ingana iki nge nibaza yuko ibintu by'ikiringo kubivuga n'ibisanzwe muri politique de bazose zira zerekeranye ingene igihugu kigomba gutwarwa nibaza yuko ziye kuri we.
Ego Efraim aradote yakamo nawe Efraim uratumva? Alo Efraim?
Alo ndabumva.
Ego irindi zina ahuri n'ikibazo cha intererano?
Yego ndi mu gihugu cy'Rwanda bane kwa bane Efraim.
Ufite ikibazo?
Nagira ngo mbashikirize.
Ego
ibibazo by'abarundi bireba uburundi bwo nyene. Niwo bakagombye kwicara bakaganira bakareba ingene igihugu cyabo cyoyoborwa. None rero kuba umukuru w'igihugu yaratangaje yuko atazosubira kwitoza icyo numva atari ikibazo, ahubwo ku bushake bwiwe niba ashaka kubahiriza icyo ibwirizwa shingiro rivuga azobigenza uko nyene yanditse. Nero na yanje niyo ndiyo. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye abadamu babiri Madame Marie Louise Baricako na Madame Pascazi Minani. Tubandanye kuri iki kiganiro Professor Baricako, ikintu mubona gikwiye gukorwa cyo tuma abarundi bataye igihugu batabuka niki? Leta y'u Burundi yokora iki? Abatavuga rumwe na leta bakora iki?
Ikintu cya mbere ni uko inyishu yose izoba muri ibyo biganiro ku Rwanda bivuga burya ko haba ibibazo byo kutumvikana mu gihugu cyangwa mu muryango cyangwa ahandi hose abantu bahurira ni bisanzwe cyane birajyanye n'uko aba bantu tubayeho mugari ingene duca tubikoreramwo nicyo bitandukanya igihugu gitwawe neza n'igihugu gitwawe nabi. Ubu rero twebwe twaragiye mu gihugu gitwawe nabi turaja mu kajagari aho turi uno munsi kugira ngo n'abantu bashobore gutaha hari ibintu byinshi bitegerezwa gutorerwa inyishu. Hariho umutekano utega gusubira kugaruka, amategeko agasubira agahabwa agaciro, hanyuma kandi abantu bagashobora gusubira kugira imvugo yo gusubiza hamwe n'ingiro yo gusubiza hamwe. Hari ibintu byinshi bituma mu Burundi uyu munsi nawo bogeye bati turuguruye muze mutahe ngo bagabwiye ati banza murabe neza ku ibyo bintu ari byo cyangwa ari umutego. Kubera iki? Kubera ukwizerana kutagishoboka atakikozwe nibyo tuda kwa dushobora kwizerana. Ubu niho mvuga nti harakeneye bya biganiro, harakeneye kumvikana kuri ya sisteme dutwara, harakeneye za ngingo gusubiza agaciro amategeko guhana abakora ibyaha ku buryo abantu bakora ibitari byo. Hariho ibintu byinshi biba mu Burundi n'uyu munsi nabo bavuga ngo hariho amahoro ibintu byarahindutse bimeze neza, n'uyu munsi bacatabariza abantu kumva banyitse baratwaye bafashwe bagiye ntawe uzi iyo bari. Ibyo byose ni ibintu bituma atawotekana. Aho rero ibyo bidahindutse atakintu na kimwe gikozwe kuri ibyo ntibishoboka. Hanyuma rero tukaraba uburyo bwiza bwo guhumuriza abantu, gutuma abantu basubira kugira icyizere cyo kugihuga ari igihugu ushobora kugenda ukagaruka atakikugoye. Ibyo rero bitaraba ibi byose turiko turavuga amatora, iterambere, gusubiza hamwe ntibizoshoboka. Icyo rero nicyo kintu mbona gikwiye kandi cya mbere ko ubutegetsi buhindura imvugo n'ingendo.
Murakoze.
Umuntu ashobora guhindura imvugo n'ingendo bigahita bigahumuriza mugabo bitegerezwa kuba kugira ngo Burundi busubire mu Burundi.
Murakoze. Mweho Madame Pascazi Minani kuri icyo kibazo nyine muhavuga iki?
ikintu cyagomba kuko bavugira ngo bari hanze batahuke no kwasira umutekano w'abarundi bose. Iyo nayo ni responsibility y'umurundi ahari hose. Abarundi bari ndani mu gihugu, abarundi bari hanze mu gihugu. Twese tukumva yuko nta nyagupfa nta nyagukira. Je nibyo namanamvu navuze. Ikibica ndi nuko hapfuye umuntu atari muri kote yacu. Kumva aho mengo yarakwiriye rupfu. Hapfu ari kuri kote yacu tugacara tujya ngaho tukavuga tuti hari umuntu yapfuye. Icyo kintu abarundi nitucikuremo umuntu n'umuntu. Peu importe position yaba ariho ari position y'ubwoko ari position ya politique yishwe abari kiremwa muntu Imana yaremye gitwawe n'undi muntu atagombye gutwara ubwo buzima. Urumva rero umutekano ku barundi bose twishure mu mutwe yuko nta nyagupfa nta nyagukira twese turabarundi kandi twese dukwiriye kubaho. Uwo mutekano rero nibaza yuko ntabwo twavuga ngo ni guverinema igomba kuwasira wenyine. Guverinema iri responsable ya territoire y'u Burundi n'abarundi bose mugabo guverinema yonyene tumuze tuti abariyo yasira umutekano hama bari hanze nabo bakaja baza bagatera bakica abanyagihugu bari mu gihugu kubera babakiza ibi nibi binibi. Urumva aho naho tuzobatimo turigirira nabi kuko abo twicisha canke twica bashobora kuba tayi batavuga kimwe rumwe natwe mugabo n'abarundi nkatwe. Urumva rero ikintu Mariri bizavuze ndagishigikiye cy'umutekano mugabo nagomba nongereho yuko umutekano ni kira murundi ahari hose ari guverinema ari societe civile abari mu gipolisi abari mu gisoda abari muri guverinema abari muri parlement abari muri sena twese nk'abarundi n'abarundi kazi tukumva yuko umutekano w'umurundi peuple ubwoko bwiwe peuple party arimo peuple ishyirahamwe arimo tukumva yuko umutekano w'umurundi n'umurundi kazi ari responsibility yacu twese yuko tugomba kwasira iyo ntuze uwo mutekano.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga tugaruke ku mirongo ya telefone. Emile yaduteye kamo. Emile irindi zina?
Namuremye Emile.
Urihe? Uhamagaye urihe? Alo? Emile ntidushobe kumwumva turamutakaje ku murongo wa telefone. Dufise Jean-Marie. Jean-Marie uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Watubwire indi zina nahuri?
Ote Hapungimana Jamari amanga banderere mu ntara y'Ibitoke.
Mu Burundi?
Okay.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Okay, ni kibazo ngomba kubaza mama wacu Mari Lise, sipati ko ari uko nyine yitwa.
Ego mubaze.
Okay, nakomanda mubaze kinde ari umunyapolitike nde arakunda Burundi. Kama nimba kundi Burundi niziki bari kuba rakora kugira Burundi umurundi wese hari yunze ko afite umutekano kandi ko ari mu gihugu yishye. Kama ikindi kibazo cya kabiri by'ukuri kaho Burundi bugeze kweri twese ntabwo twifuza ibintu byo guhunga byo kwiruka by'amasoroviti twese twifuza amahoro mu gihugu. None mu gihe baguma bagwanira aho batahe hari bamwe bari hanze ku bihugu byabo bagiye kurondera ubuzima bagiye kwiga abibereye yakoze ubuzima bwabahiriye none bashaka bagwanirize inyungu zabo mu gushaka kumwe n'igihugu bato batu tubura amahoro.
Murakoze mu mwishure Madame Marie Louise.
Jewe nagenda mubwiye ko nkunda Burundi cyane gose. Ndakunda n'abarundi kandi cyane kandi nkunda abarundi bose. Uri kurambaza ko noba yibaza ko noba ndi mu bahungabanya amahoro y'u Burundi yanyihenze ko kuko ntabyo nshobora kandi ntabyo ndota. Ndakunda Burundi ndakunda amahoro y'u Burundi ariko nagira nungikanye ndamubwire yuko nk'uko nokwishora na Madame Pascazi amahoro y'u Burundi twese turayajejwe n'ibyo umutekano w'abarundi kwa ujejwe mugabo ufise icyo bita mu gifaransa responsabilité ya mbere y'amahoro n'umutekano w'igihugu cyose ni leta rero niyo igaheza ikamenya ingene ishyiramwo abanyagihugu bose bakiyumvamwo ko nabo nyine bafise icyo bashobora guterera mugabo ubijejwe ubibaza ubyishuzwa ni leta rero abarundi bari hanze basohotse n'abahunze n'abagiye gusaba akazi bose bakataronka bakirerayo bose baguma ari Abarundi kandi bose baguma bafise uburenganzira bwo kuba mu Burundi umunsi bashaka no kuva mu Burundi umunsi bashaka mugabo ntugende kuko womowe ntugende kuko uri kurahunga kuko izo nta ndumwe byoshimisha ntawe byonezera ibyo rero twe turifuza yuko byohinduka Burundi bugasaba kuguruka bukaba igihugu cacu tukakibamwo tukagitahamwo tubishaka kandi tubyiyumvira mugabo ahandi hoho ndiko ndahumuriza uyo muntu ambajije ikibazo ndakunda Burundi kandi ndakunda Barundi hanyuma hasigaye twese turiko tuvuga bimwe amahoro turiko turavuga iyo twese turiko turavuga amahoro mu muhari w'abakinyizi n'abigeme ahandi amahoro n'umutekano mu Burundi tuvuga amahoro y'Abarundi bose ntawe dutora kandi ntawe tuvuga ngo aragapfa reka ubwa mbere bwobwo nta gihano nta peine de mort iriho mu Burundi kubera yuko atakiri hico nta murundi n'umwe ategerezwa kwica umuntu wese yishe umuntu yategerezwa kubibazwa akabihanirwa uwo ari we wese yishe umuntu yategerezwa kubibazwa akabihanirwa urumva rero turondera amahoro y'Abarundi Abarundi bose iyo bari hose na cane cane ku isi y'Uburundi
murakoze ubundi adutera kamuni Gilbert batumva
cyane
yego irindi zina
ni Kamenyero
uri he
ni Quebec muri Canada
ikibazo canke intererano
jewe mfite hanini ya ikibazo
yego
cyane cyane za kuyadresa ku nza ku kibanda ndabaza cyane uwo mudamu mbari Louis
yego
nagomba ndamubaze ikibazo kimwe icyo nohera ko nuko muri gihugu cyari cyo cyose hama hariho opposition hama misi yose opposition ikora igwanya leta ivuga nti no ibi bintu ntibigenda neza bo bagakora kugira ngo baganye ntuze yatere bagende banyagihugu agihugu ariko ngo opposition ngo igenda ikicara hamwe igakorera hamwe na leta nuko ahubwo nini nta opposition iri kagira hama nkaca ngaruka ku kintu kijanye na Arusha aho bagenda mu biganiro ibyo ni ibintu tuzije ndashari muto nari nkiri umwana muto y'umugabo hama byaranditswe hariho ntuze ya guverinema yimwe igisirikare cyakigizwe n'ubwoko bumwe intwaro guhera kuri perezida etayire na perezida yari hari kuko nta n'uwo bari bigize batora yari kudeta kuko uwo bari batoye bari bamaze kumuniga hamwe bagenda kuganda babuganire karo twaranje tubabe uburyo izi mpande zibiri zose zihanganye zigende turabe uburyo twobaranja tubumvikanishe twabugiye izo ntwaro twozivanga bashavugane boti ibice 40 by'abatutsi bigende ngaha ibice 30 by'abahutu bigende ngaha ati mu gisirikare bigende uku mu gipolisi bigende uku abantu bose barumvikana nako ibyo bintu birakwiye n'uno munsi niko bikiri none ibyo bintu aguma agaruka ko ngo Arusha ngo ngirikira hunyangwa gubikagira iki kandi n'ubirikira akora niyo constitution twaraye dutoye n'uno munsi nyene ikintu zeye ikintu cya Arusha ntabwo bigeze bakica kure sinumva impamvu rero nagomba
yego munyarutse ikibazo cyanyu
nagomba asigurire ama impamvu abone uburyo Arusha yo bitarikira kora gushika ubugo
reka abisure
ikindi nacyo kubijanye n'iby'umukuru umukuru w'igihugu yaravuze kabiri gatatu avuganije yewe ikiringo kiwanje kiherana ni ntuzeya ati n'ibihumbi 2020 sino umuntu uzeya secretary general wa CNDD-FDD yaravyivugiye ni ubu tugiye kwiga kugira ngo turawe uwundi muntu azoza ameze nka nkuru nziza azomusubirira none ayo makenga bumva baguma bafise nayike
reka bishure reka muherahe za bishure
yego nibagende kuri tere batangura bategure ayo matora y'ibihumbi 2020 kuko bakishinga kugira ngo ngwa ngwa ari bitagenda neza iburundi niko byamide mede sinona nibereye na demireke baguma bakina icyo bitanuje ya chaise vide humva rero ngaho mushiki utakundi kuca mu higanwa n'umunyeshuri agiye ku ishure n'igishure
kamurangize reka bishure
akagenda ku ishure akaba examen ntatonde muri examen nta ntavuka ingorane ziba zashize niki umunyeshuri umwarimu aramuha ubusa abantu abarimo rero umwarimu mu Burundi ni umunyagihugu uciye wigira rero ukagaruka baguma bahenda abantu ngabano
ni reka muheranze ko tutaza kubandanya ikiganiro yumvise ico cyumvira mwashikirije kabishure mu mwishure madame Marie Louise
yaba kongera kuko ni byinshi icambere na mbere nagoma ndamubwire umuhari w'abakenyezi n'abigenda bahanira amateka mahoro n'amatekano mu Burundi bitari umugambwe ni kuvuga ko tutari opposition nta vitaro vya politike turiko turaharanira turiko duharanira amahoro umutekano gutwagwa neza n'ihinduka ry'Uburundi kuko Burundi bageze guhinduka ubundi bageze gutese bageze gusubira kuraba inzira nziza isumbi yo twahoramwo idushikanye dushaka gushika twebwe icyo twifuza iterambere ridakumira intwari ridakumira n'abakinzi bazi kibanza n'abanyagihugu bandi bose imigwi yose igahabwa ikibanza nicyo turondera ubuzi turi kumwe n'abandi bantu nabo nyine bari kuragwanya iyi ntwaro idutwara ikinyuze ihotoye yica umunsi abanyene turi kumwe bosika ku butegetsi bakagira nk'ibi biriko biraba twobiyamiriza uku nyene nagira ndamuvuze rero yuko ngira ngo yabafite ikibazo utariwe kuko jewe twebwe mu muhari wacu ingwano yacu si ibyicaro bya politiki nta matora tuzojamo rero tuza kwiyamamaza ntituragira umugambwe mugabo tuzowugira uwundi munsi tubyiyumvire tubishatse ntaco tubizana kimwe ariko ubu ntiturahashika siho turi kandi ikindi naco ndiko ndavuga nti amasezerano yarusha nge naho nyamba ibintu byari bitegekanijwe mubiravye neza mukaraba mbega amasezerano yashashizwe mu buryo cyangwa ntiyashizwe mu ngiro jewe ndabirabye nkabiraba neza byose mvuga nti oya ntiyashizwe mu ngiro niyaba uwo muntu atabibona ngena atashizwe mu ngiro ngira yosubira akabiraba neza agasoma neza akaraba ibyashoboye kurangurwa n'ibitashoboye kurangurwa icya mbere kitashizwe mu ngiro ni ibihembe twarinze gusubiramwo bamwe baravuga bati byari byanditswe yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu biba bibiri atowe ku ijwi rimwe rimwe ahandi mugabo twebwe tubiraba tubisoma ukagira uti amasezerano yarusha ntiyakurikijwe ibwirizwa shingiro byavuye muri ayo masezerano icyo byavuga ku byerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu biranzwe neza biraboneka usomye urabibona icarengeje icyo barenze ko kirazwi turakibona uno munsi ko umukuru w'igihugu avuga ati jewe sinzosubira kwitoza ni byiza cyane ni sawa turabishima mugabo jewe nanje hagiye hehe n'umuhari ndimo tukavuga tuti ikibazo ntikizaba gitoye inyishu kubera yuko ibyo sisiteme turiko turagenderamo si sisiteme ituma abanyagihugu bose bumva ko barimwo ni sisiteme ikumira ni sisiteme ihora nyanga amategeko ni sisiteme irondeje neza yayo gusa itarondeje neza y'abanyagihugu aho rero mu gihe ibyo byose bitarahinduka reka tugume tuvuga kandi abyumve n'uwo ariko arabimbwira tuzoguma tuvuga ibitagenda neza gushika bigende neza ko ntidushobora kuba mu gihugu tuguma dufukafuka tugira ngo ntaco baratowe uwatowe ategerezwa kuba azi ko yatowe kugira ngo agirire neza igihugu n'abanyagihugu kandi adashoboye kubigira nk'uko avyishure abibazwe noho ntituzokwigira tuvaho turi nimba umuntu atwara igihugu azi ko atacabazwa na kimwe ntibikunda ntibishoboka n'utwara umuryango harya arafise uko abazwa harya abana barafise icyo babaza se kandi bakamwereka ibitagenda bakamwereka ibyo bifuza ko byokosorwa nta gituma na kimwe iyo abantu bariko baravuga ibintu bitagenda neza mu gihugu cyangwa nk'uko abantu menga uramenje so kumenja niko bimeze niko bitegerezwa kumera kandi abantu niyo badahuje hariho inzira z'uko umwe avuga iciyumvire w'iciwe undi akavuga iciwe ugasanga ntibihuye ugacurondera ingene bihuza ntuzajya guca wica ntuzajya guca utoteza ntuzajya guca wemera abantu kuko bavuze ibintu uko utabishaka baguma ari abanyagihugu
uko biri kose rero nibaza yuko ibyo bari ko baravuga byose ndabyumva mugabo nkibishobora kuba bivuze iki turi ko turagenderamo ayo makenga rero abo bayafise ni kubumba bigitse ikikurikira naco ni bivuga byihiganwa ihiganwa byari bikwiye kwihiganwa riba muri ico twita angeronima nzi amategeko apanze neza abisigura neza kandi abyerekana neza ingene bigenda umuntu wese akabaza hari kwaraja n'ubu uri kugendera ahantu utazi itegeko rikugenda kategeko rikora hakora ingufu hakora igikenye hakora ngo ego bwinshi ubwinshi ni byiza mugabo ni wowe ubwinshi buri hamwe kugira ngo burondere neza n'ubu bwinshi buri hamwe kugira ngo bwice udafise ingufu nk'izawe
ego
naho ndavuga yuko igihugu cacu kidahinduye ingendo n'ubunyi ntawe tuzatuagira gushika kandi abarundi bose bakajya kubyumva akagakaskaje ariko ravuga ati tuvuga amahoro y'abarundi bose umutekano w'abarundi bose naho nanje mpagaze amahoro n'umutekano w'abarundi bose
yego murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga uruhara rwa Pasoni Guba ari uruhe ico kibazo ndakibajije mwebwe madame Pascal Ziminane
uruhara rwa Pasoni jemaze kubona nkaho umengo abapasoni yahashitse muri politike bifata nk'abagabo mu bandi nabibonye mu biganire guhera Demis guhera mu 2016-17 tuba abapasoni peut-être physiquement mugabo hageze kwiyumvira abagabo bashwanye natwe duca tuja kuri position soit iri contre le gouvernement cyangwa tukaja kuri position iri pour le gouvernement hama inite ubumwe bw'abakenyezi bukabura mugabo ubumwe bw'abakenyezi kubura jewe ngerageje kubyiyumvira nibaza yuko binaterwa na kahise kacu kuko abakenyezi duhura twarakuze tugakura mu bihugu bitandukanye bamwe bakuriye mu Burundi baza guhunga muri Demikenze abandi twakuze turi impunzi nkanjye nakuze ndi impunzi nkuri i Kigali urumva Uburundi tubona ntitubona cyo kimwe imibano hagati y'amoko ntituyitahura cyo kimwe ugukorana kw'amapolitiki kw'abanyamigambwe ntitubibona cyo kimwe mugabo je nibaza yuko tutagumye ngaho tutagombye kuguma ngaho twagombye kumva yuko namba harageze ko igihugu cacu kivuga kiti abakenyezi bazabe muri politiki murabizi yuko no muri constitution yacu birimo kandi birubahirizwa c'est pour que hagira iyindi façon de voir parce que les analyses gemura kuri représentation y'abakenyezi n'ama groupe minoritaire mu analyse politique abakenyezi babashira muri politique parce que hariho croyance ishobora kuba isipoza ko abakenyezi bafite ukundi kuntu babona ibintu gutandukanye nuko abagabo babona ibintu mugabo hageze kuri kayi Burundi iyo analyse iraba limite si tutugiye arusha iyo analyse iraba limite kuko duca twifata nk'abagabo hakaba agression hakaba gucengana kutabwizanya ukuri rero abakenyezi twakora iki nitubwizanya ukuri tuvuga icyo dushaka apana kuvuga icyo twiyumvira yuko uwundi ashaka kumva hoya nitube direct tuvugane ikiri ku mutima icyo twiyumvira icyo dushimye n'icyo tugaya kuko hitwa kwama gusa tugaya oya marireze bacha ko yavuze ntuze ingene muri family ibintu bikorwa umubyeyi yakoze ikintu n'abana bafite uburenganzira bwo kumubwira bati ibi bintu nitubishimye mugabo uri n'umwana niwo kwama buri gihe ugaya no uragenda ukagaya mugabo kavuga uti ibi ndabishimye nitubanzanyirize kuri ibi naho ndabigaye niturabe ingene twobitorera inyishu nitube jiste abakenyezi bashima cyangwa abakenyezi bagaya iyo niyo ngorane abakenyezi tujya arusha swate tugiye gushima swate tugiye kugaya ugasanga ntituronse icyo mu gifaransa bavuga registre milieu icyo kintu turakibura
yego
ukritika cyangwa tugiye kwapuya icyo kintu tukivemo dukritike dushaka gukritika mugabo turakonese yuko hari n'ikindi kintu cyiza tugaye dushaka kugaya mugabo turabe yuko hari n'ikindi kintu gishobora gukorwa hama tuve muri logique y'abagabo ibintu byo kwa madukurura na cyangwa dushaka gucengana tubivemo tubivuyemo tukabwizanya kiri ku mutima nibaza yuko tuzagira ico tumarira igihugu mugabo tugiye tujye gucengana tuzaba tugiye nk'abagabo mu bande
yego mweho madame Marie Louise muhavuga iki ku ruhara rwa bafasoni gwo buruhe mubona bafasoni bakwiye kugira ruhara rusumbije mu twigoro tukunyanisha barundi
cyane gose kandi birashoboka uretse yuko twakuriye muri ingorane zirafise ukuntu zatumye abantu bafise uko biyumvira bamwe ukwaba abandi ukwabo kandi n'ikintu cyo kurwanya cyane mugabo ikindi nacyo gituma bitoroha ko abakenyezi bashobora kugira urwo ruhara runini mu kunywanisha abarundi n'ukuntu ibintu biriko biragenda iwacu uyu munsi sinfise inkeka z'uko abantu benshi abakenyezi benshi begereye ubutegetsi cyangwa umugambi uri ku butegetsi bashobora kuba babona yuko ibintu byari bikwiye kugenda ukundi bashobora kuba babona yuko byari bikwiye yuko by'ukuri abarundi basubiza hamwe bakanywana bakabana nk'uko byamye mbabizi neza ko hariho benshi mugabo ntibazobyubaka kubivuga kubera yuko ubivuze ushobora gupfa cyangwa ukomogwa muribuka ko hariho undi munsi bavuze ari umuntu yavuze mu bategetsi ati muri iki gihe utemeye gushyigikira ubutegetsi afise inzira yo kwiyahura cyangwa guhunga cyangwa guhora urumva rero muri icyo gihe n'abakenyezi birabafata ntibyoroshe rero naho baba babyumve naho babishaka ndabizi neza ko ariho babishaka mugabo ubundi akazi kacu nk'abakenyezi twari kunywanisha twari guhuza abantu twari kwegeranya abantu akazi atabyibagiye twarigeze gushaka kubiganira turi Arusha ntibyaciye bikunda mugabo ngira ngo arumva intumbero twari ko turajamwo n'iyi nyene ko abakenyezi bakaza kuja hamwe bakiyumvira mu biratandukanya byose mbega twobirengana gute kugira ngo turabe icyo dushobora guhurira ko tucubakire ko dufashe uburundi kogorora iyo niko kazi twagomba gukora nk'abakenyezi aho bishobotse hose kandi tugomba kuciyumvira tukakimenya twese aho turi ko turinda gukora ariko kazi kacu turababyeyi turavukana na bamwe muri abo bari ku ruhande muri we cyangwa ku wundi abandi turubakanye abandi twarababyaye abandi ni inshuti na bagenzi twarinda kuba bahuza kandi n'icyo Imana yaturemeye
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Leonidas araduteye akamura twumva yego watubwira irindi zina naho hamagaye uri
ewe ni Fani Mwimbere Leonidas
uri he
amagaye ndi mu Kirundo
mu Burundi
ego ni mu Burundi
ufise ikibazo canke icyumviro
ibibazo ariko harimo n'icyumviro
yego
bambere nagira mvuge kuri iki kijyanye n'uko mu Burundi haba hariyo amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano mu Burundi ndiho aho gusa haba hariho abarundi bamwe bamwe amahoro n'umutekano afite umutima wabo badatekanye kubera ingo izina ziriya kandi nyine ibibazo bya politiki ariko ibyo byose ni ibisanzwe hanyuma ikindi aya masezerano y'Arusha ariko baraharanira iyo tuzi yuko igihugu mu bisanzwe ibyirizwa rikuru risumba ayandi ibyirizwa ashingira amasezerano y'Arusha ajyaho ntiyagiye kugira ngo abe ariyo atwara igihugu nibaza yuko aya masezerano y'Arusha nibaza yuko atari bibiliya yanditse ku Burundi ahubwo ni amasezerano yagiyeho kugira ngo afashe abarundi muri icyo gihe none rero ko twageze mu gihe kindi uburundi bukava mu atiriya gihe bwari burimo ubu twabwirizwa gutera intambwe amasezerano y'Arusha kuguma atwara igihugu ahubwo igihugu cyo gitwabwa n'ibyirirwa shingiro nk'uko n'ibindi bihugu bitwara kuko igihugu kitwa n'ibyirirwa shingiro
ku bwanyu rero ndabumvirije ayo masezerano y'Arusha nta kamaro afise ibwirizwa nshingiro ntiryo yisunga
amasezerano y'Arusha yaragize akamaro ariko uno munsi ko tutari mu bihe nka bisa na biriya twari turimo ibwirizwa nshingiro nibyo byageza gutwara igihugu nk'uko no mu bindi bihugu bigenda
murakoze radio izi ya alo oh nyarutsa mu nyarutse muduge ku jambo
yego ikindi nagira mvuge nikijyanye nuko guhanira aya abavuga yuko baharanira amasezerano y'Arusha usanzwe amasezerano y'Arusha nuko meze kubivuga iyo yara ye gutwara igihugu bagira utwagwa n'igirirwa shingiro none rero kubera iyombo bagira guharanira ahubwo igirirwa shingiro nibyo rikomeye cyane gusumba aya masezerano y'Arusha nubwo hari kubaho umuntu uharanira igirirwa shingiro y'igihugu hanyuma ikindi kubera amasezerano y'Arusha nyine nagira mvuge nuko mu Barundi nka bose nigasabye ko hafi imigwi ibiri abarundi bose ntibatumye ku masezerano y'Arusha hariho imigwi itasinye iyo mu mwakarorero irimo hari FNL parti yakubitse wari kurarwana wari mu ishyamba yazi ko itasinye ko ayo masezerano y'Arusha none wumva ayo masezerano y'Arusha ayo masezerano yagirwa hagati y'imigwi ibiri mugabo atari abarundi bose rero ayo hoye ni matakwata kuba bayahariyeho cyane
murakoze reka tubandanye
yego ndabakengura
cyane murakoze Marie Louise muhavuga ku iki ku icyo cyumviro cha Leonidas
icyo cyumviro nibaza ko kidafata kitaraba neza igihugu cy'u Burundi aho kiri kuvuga ngo amasezerano y'Arusha yarenganywe byari kuba byo yashyirwa mu ngiro kuva bwa bundi agitegwa ku igikumu yashyirwa mu hari ibintu byinshi tuba twaramaze kurengana amasezerano y'Arusha si yazo guteza imbere mugabo ni yagaciro inzira yo gutera imbere ubu rero se nibaza yuko uyu muntu Leonidas icazanye ni cya kindi cy'abavuga bati mu Burundi amahoro yariraye umutekano wariraye turabizi neza tutabeshana nawe narabizi ko ata mahoro ahari kuri bose muri uyu mwanya mugabo iyo babibyishyize ngo bakabivuga ikabimvuga y'ukwanka kubona ibibazo nta n'umuti tuzokwigira turondera kuko mu kubwira ngo urondere umuti ubanza kubona ko ufite ikibazo iyo utabona ko ufite ikibazo nta muti uzorondera ni nk'abijya by'ibiganiro ariko murabaza kare mwabagije pasikazi muti mbega ibiganiro ni kukibi ataco byashyitseko kubera yuko ntushobora kugenda kwicara mu biganiro uvuga ngo nta kibazo ufise kuko ntibikenewe kujya kwicara none ugiye gukora iki mugihe ugiye kwicara mu biganiro ngo urondere inyishu y'ikibazo utemera ko ufite nta muti uzoronga n'ibyo bya Leonidas rero amaze kuvuga ati amahoro n'umutekano birahari ajya amasezerano y'Arusha ntibisubira kubikenera mugabo ku bwanje nta mahoro turaronka nta mutekano turaronka abarundi ubumwe bw'abarundi ntiburakomera ntiburatsimbatara nicyo gituma ajya amasezerano y'Arusha yari yagenewe n'ubumwe ntigikenewe ko tugikorerako aho rero niyumvira ko ari ibyo twamye tuvuga kuva kare ibi byiza shingiro nabyo ariko aravuga ngo ntiturivugire iyo ibyo byiza shingiro ririndira abarundi bose bagataha hama bakaba umutekano wagarutse arashavuga tumve rero ndababwiye ngo turabe ni bimwe nanjye mvuga bya sisitemu gitwara ngo turabe rero ingene twoshobora kupanga intumbero y'ingene Burundi buzorongorwa bagaca bica bakavuga ibyo byinshi bashingiro bakabisubiramo bikaraba ingene iterambere izotsimbatazwa amahoro azotsimbatazwa umutekano izotsimbatazwa indwara idakumira izotsimbatazwa amategeko azoha agaciro aho ndibaza ko twari kuba turi ko tugenda mu nzira nziza mugabo kubera tutarigize ko byarinda kuba icyo dushika ko ni cya kindi ngene kitugoye n'ubu bitubashikaho tuvuga tuti turogoroye
yego nka madamu Pascazi Minani muhavuga iki ku cyumviro cya Leonidas
je ndavuga yuko hari ikintu mbari bize bacha kwavuze yuko Arusha ntiyakurikijwe kubera ikiringo cya gatatu cha nkuru nziza none ubu ko ibyikiringo cya gatatu cha nkuru nziza kivuye mu nzira navuga yuko rero Arusha yakurikijwe hama kubya Leonidas kuvuga yuko Arusha itagikenewe je sinovuga uko kuko turabe je mvuga iby'ubundi tujo ndabye akahise ku Burundi Arusha yatumye amoka abiri ashobora kwicana hamwe mu butegetsi mu gisoda mu gipolisi muri parlement muri gouvernement muri sena urumva rero icyo gihe ndakivuga yuko nakamaro Arusha yadukoreye nk'abarundi twese kumva yuko amoko yose ariho presente mu nzego zitandukanye z'igihugu. Urumva rero je warusha ndayishigike kuri ico kintu yadushikanyeho. Kuba rero arusha hari nibintu bimwe itarashikanaho, aho naho ndayigishigikiye mugaba pana kubijanye n'ikiringo, kuko nibaza yuko ikiringo preza Nkurunziza yabidukuyeho. Urumva iyo sisije nibaza yuko twasubira ko ikiringo ntibizosubira. Mugabo ikindi arusha itashoboye gushirwaho, arusha ntiyashoboye gushirwa mu ngero mu pratique kubijanye na justice mu Burundi nka fonctionnement ya sever. Je nibaza yuko mu gihe sever itarakora akazi kugira ngo abakoze ibyaha mu Burundi bamenyekane, jewe simvuga nti bamenyekane bafungwe cyangwa bamenyekane bagirirwe nabihoya, uwagize ikibi izina ryiwe rimenyekane, abakoze ikibi ari akagwi ako kagwi kamenyekane, hama bidakenewe yuko basaba ikigongo abarundi basaba ikigongo. Arusha zinavuga yuko yatsinzwe mu kudashigikira sever kugira ngo ishira habona akahise ku Burundi mu bijanye n'ubwicanyi bwaranze istwari y'u Burundi.
Ego Radio ya Amerika Washington DC mwanya ubiye kurangira ko turafise ubundi aduteka mu Theodore muri make ubaze ikibazo cyangwa intererano.
Okay, nje nitwavuga ima Theodore nane kibagabaga. Ndabanza mbashimire ku mwanya mwiza muduhaye ngo tuvuge icyo twagize cyo twatezaho. Ndabanza nshimire Mari ku busobanuro bwiza yatanze, ariko nayo mfite ikibazo. Ese buriya ni byiza ko mwareba kuri karikuri parite y'ubuyobozi gusa, mwebwe ubwanyu nk'abaturage, mwebwe mwumva ni iki mwakora cyangwa se mwashishikariza abaturage kugira ngo babashe kumva icyo kimwe koko bakongera bagahuriza hamwe? Okay. Araho yavuze ngo
munyarutse
habayeho gusa nk'abaho nk'abo batandukana akazamo parite ebyiri. Icy'ingenzi nge ni uko numva habo kongera mukegera mukumva ko muri abarundi
reka bishyure ku mwanya ugiye kurangira
yego. Ikindi namubaza
munyarutse umwanya ugiye guhera.
Eh okay, none icya nyuma nsoza nagira ngo mbe namubaza ese nize ngamba bumva bo bifitemo ubwabo bumva
barira
abaturage imbere kugira ngo wenda biba byageze mu buyobozi. Kuko icy'ingenzi
reka bishyure kuko mubandanije umwanya zo buheze ntaronka umwanya wo kubishyura. Yabumvise mu mwishyure Madame Marie Louise.
Ndabizi yuko ibintu by'intwaro nziza by'amahoro by'umutekano by'iterambere atari akazi k'abatwara gusa n'abatwarwa barabifitemo uruhara. Mugabe intumbero itanga abatwara, kuko utwara niwe yitwa ko abararira kure akabonera kure abanyagihugu akamenya ashaka kubakura naza kubashikana. Mu gihe rero amaze gutanga intumbero, abanyagihugu barategereje kumukurikira bakanamufasha bakamushyigikira kugira ngo ashobore gushika iyo arinda gushika. Twese rero nk'abanyagihugu by'ukuri uwumva dutwara wese atujyana mu nzira n'ineza y'Uburundi n'ineza y'Abarundi, twebwe nk'abakenyezi ibyo ari byo byose turiteguriye kumukurikira no kumushyigikira. Mugabo icya mbere turaba mbega arondera ineza y'igihugu n'abanyagihugu, mbega arubahiriza amategeko y'igihugu, mbega by'uko arabona kure ariko aratubonera hariya dushaka gushika. Hari naho tutahazi twebwe mugabo ataza kuhamenya, kuko nicyo gituma ari umurongozi.
Murakoze muri make cyane Madame Pascazini Nyani, make cyane nikiye cyumviro cya nyuma mwashikiriza.
Icyumviro cya nyuma ni uko twakwiyumvira Uburundi mbere yuko twiyumvira inyungu zacu bwite.
Murakoze bari abatumire bacu Mari Louise Baricako hamwe na Pascazi Minani, twariko tuvuga ku ruhara rw'abakenyezi mu byerekeye kugarukana amahoro n'umutekano no kubikomeza mu Burundi n'uruhara bogira mu kunywanisha abarundi. Tushimiye rero abashoboye gukurikirana iki kiganiro muri sanga, abaduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo, namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro tubashimiye rero, tubifuriza ibihe byiza, tubasaba no kubandanya mudukurikirana mu biganiro tubashikiriza iminsi yose, na cyane cyane n'iki kiganiro muri sanga gikurikiranwa n'abantu benshi. Mwese rero hamwe ndabifurije ibihe byiza. Thank you. Muteza matwi Radio Ijwi rya Amerika.